Ini Radio SBS Amerika. Iswita Amerika libandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Ishuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri website yacu ariyo www.radioyacu.com iwa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abanyapolitike bafise ivyimviro bifatiye ku kwikumira ko no kwanga bimukira n'abanyamahanga inguvu zabo ziriko zitera zikomera kurushiriza mu karere k'Iburaya na Amerika begeka ibibazo byose by'ubutunzi n'imibano biri mu bihugu byabo ku banyamahanga. Kenshi abo banyapolitike bavuga ko abanyamahanga baza kubatwara ubuzi batwara ubuzi bw'abanyagihugu babo bazana ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi gufata abafasoni n'abakenyezi ku nguvu guhindura imico yabo no kugende babayeho. Abanyepolitike adafise ivyiyumviro nk'ivyo bariko bagira ibibazo bikomeye kugira bahindure inzira ivyiyumviro nk'ivyo biriko bifata n'ibihugu aho abategetsi bahora bakira bimukira n'impunzi mu karere k'Iburaya nk'Ubudagi bariko bagira ibibazo bikomeye muri iki gihe. Akarorero chanceliere w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yasanzwe yumva ibibazo vy'abimukira n'impunzi yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ashobora kutazoboneka inyishu y'ibihugu vy'Iburaya kubimukira mu nama y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya izoba hagati y'itariki 28 n'itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Angela Merkel muri iki gihe ariko ayobora Ubudagi inyuma yo kwagiza urunani n'iyindi migambwe irimwo abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe ku bibazo vy'abimukira. Kazoza kiwe ka politika kazofatira ku bizoba vyavuye muri iyo nama. Ubutaliyano bwahora bwakira abimukira bavuye mu karere ka Afrika no mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi buheruka kuronka abategetsi bashasha bafashe ingingo zikomeye cyane ku vyerekeye ikibazo c'abimukira. Muri iyo ntumbero barugaye ibivuko byose ubwato buzanya abo bimukira bwahora ushikira ko. Kazoza k'abimukira nakahe? Ivyimvura vy'abategetsi bafise inyifato yo kuyugarana no kwanga bimukira n'abanyamahanga bizomara igihe kingana gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Zenon Cyahinze umuhinga mpanuzwe jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada. Twatumiye kandi Professor Pierre Clavence Ngiyumva akurikiranira hafi vyerekeye politiki akaba yanonosoye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Neza Fidele.
Yego ntangurire ku mushinga ntaheza ndo nicyanzi iki kibazo cyaba bategetse bafite ivyo vyiyumviro vyo kwinuba abanyamahanga n'abimukira bariko batera ingufu zabo zikomera cyane kurushiriza mu karere k'Iburaya na Amerika mukibona gute?
Iki kibazo kirakomeye. Sinzi ko ubu muri iki gihe hari kibazo gikomeye nk'iki cyabimukira. Maze rero uko gikomera ubwacyo, uko kiremera ubwacyo, niko hariho abanyapolitiki bariko baragikamisha amajwi. Baragikamisha amajwi kandi bakagikamisha bagicuritse. muti gute abi bihugu by'iburayi bitaribiki ndetse ubu na gahararo ibibagoye bavyegeka ku banyamahanga aga akabaye agakaciye uwishe uwundi ngo n'umunyamahanga w'umwimukira yabikoze ngo kandi abamuzanye nibo badukwegeye kandi atari vyo urwo n'urwitwaje uko n'ugukamisha ikibi uko n'ugukamisha ibidakamishwa uburaya bwose uko bungana none bibutse ibihugu byabo abo banyagihugu babo bababwiza ukuri nta gihugu na kimwe cyateye imbere muri ibyo by'iburaya no muri Amerika nuko nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidatejwe imbere n'abimukira abo bose bariko bararahira ko bugaye imihora yabo yose abo bose sabasangwa butaka bo mu Butaliyani bo mu Budagi bo mu Bufaransa bo mu abo bose bose basekuru ni abimukira muri Amerika hoho murabizi muri Amerika kuvepfo muri Argentina muri Chili kushika aha muri Canada bose abazungu bose bari ngaha bavuye mu Buraya bagiye kurondera aharuta handi
ego namwe Pierre Clavence ngiyumva icyo kibazo muri make mukibona gute
ubwambere nashaka tubanze dukosorane just ndi professeur Pierre Clavence ngiyumva nubwo nize byo kwigisha cy'imyaka myinshi mugabo ndakurikiranira hafi bya politiki kandi nari narandonosoye gato byerekeye by'ubutungane by'ibihugu bivuye mu ntambara rero nashaka kubabwira yuko icyo kibazo abantu bose ku isi bariko baragikurikirana cyerekeye abimukira aho uko iminsi igenda ariko baza baracika novuga gute icyo iwanyu ivuga punching ball nk'ikintu abantu baza barakubita iyo bagize ingorane yo bageze mu bibazo bikomeye badatorera inyishu baca barondera kuvuga ubwo nyene icyoroshe ko ari abanyamahanga ariko zitwa kuvuga gusa ko ari Buraya nico gituma navuga ni dukosorane kandi hariho n'ibindi bihugu tumaze kubibonamwo byarabaye nko muri Afrika y'Epfo imyaka 2003 imbere yaho gatoyi byarabaye muri Zimbabwe byarabaye no muri Namibia byagombye kuba ariko aho hose nashaka kuvuga ko ibi ari ibibazo bifatiye bifite isano rwose nico twokwita gukubura inyishu ku bantu baba barongoye abandi mu mice myinshi aho si kuvuga gusa mu bya politiki mugabo ku byerekeye guvernance mu buryo burambuye mu bice byinshi by'ubuzima bw'ibihugu nibaza rero ko gushika aha tuvuga ko iki kibazo ubu kihari gutya nuko ubukumbuye hasigaye hariho ngira nk'iburaya kuko ariyo abantu bakunda gufatira ko iburaya no muri Amerika hatanguye kuboneka neza na neza abarongozi ni mu bya politiki biyandiriza cyane abimukira cyane bafise abantu bakorana bitwaje cyane bishimikiza cyane ibyiyumviro byikumira no gukubirana mu by'amoko cyane mu byo kudasa ku mubiri cyane mu byiyumviro
yego hari abavuga umuntu yitegereje inyifato yabo banye politike ko biborohera iyo bakoresheje gutera ubwoba abanyagihugu babo bifatiye kuri abo banyamahanga bavuga ko baje guhindura uburyo babayeho bariko baruzurana bazoheva barengera ibitigiri byabo by'abazungu nkangaha muri Amerika bakavuga ko ivyo byoroshe kuri abanye politike kuronka ayo majwi kubera bateye ubwoba abanyagihugu mubona ni cyarenzi mubona icyari kibazo kizorama kizomara igihe canke ni kibazo kizomara igihe kigufi abantu bagasubira bakabona ko ibibazo nyamukuru atari byo byabo bimukira ari bindi
cyo ndiyumvira ko ibyo ubwa mbere ibihugu by'Iburaya cyane cyane ubu biraboneka ko biri mu ngorane zidasanzwe eheraba ikibazo nyamukuru cy'Iburaya si icyo bavuga ni kirya kindi cyabateye ko basambura ibyo bubatse kuva imyaka irenga 50 ubu intambara y'isi yose ya kabiri iheze abakuru babo umukuru w'Ubudagi n'umukuru w'Ubufaransa bagiye hamwe bati reka ntidusubire n'umunsi n'umwe mu ntambara twahozemo iminsi n'imyaka n'ibinjana tubivemo rwose twiyubake twubake ikintu gishasha kiduhuza twibagire icyaduteranije ubwo bugabo bereka inzira Uburaya kugeza aho bubaka irishyirahamwe uru runani rw'abanyaburaya ibyo bintu bubatse mu myaka 50 byabaye imboneka rimwe mu Buraya bwose bituma ta munyaburaya asubira kwinu ubundi bituma Uburaya bwose bugira ifaranga rimwe bituma abanyaburaya bose bashoreranira ibidandazwa akazi byose babishyira hamwe Uburaya kibigisata kiyubase kirusha ku isi nzima ibindi bihugu byose na Amerika irimwo none iyo nyubakwa nzima ikomeye gutyo abo bantu bateye bariko barayisenya aho hose bagira bati ntagire utwinjiye ntagire uzavuye muri Afrika cyangwa muri Asia yo hafi yacu ntagire uwinjira aho nabo nyene bariko barasenya n'ibyo shirahamwe ryabo byabaye kirangiranwa byabahaye agahengwe bibaha ubukomezi none bariko barisenyera ko urwabo babona ariko ntibabibona hari n'ikindi cya kabiri nyakugira amahoro
yego manyarutse
batabona kandi gikomeye nuko Uburaya bwose uko bungana ibihugu 28 bakeneye abakozi bavuye hanze
yego turakigaruka ku icyo kibazo ni ikibazo gikomeye reka yego
nyakugira amaho
yego reka tuze yego tuze ku mirongo ya telefone dufite yari uratwumva
urumva neza
yego uhamagaye uri he
halo
yego wagiragaza ukigira ku ruhande yahuri harimo ibibazo mu telefone yawe
Halo?
Eko, halo? Dufite hari ibibazo kuri telefone ku murongo wa telefone wa Thierry turamugaruka ko reka duhamagare Dani uratwumva?
Abumva.
Yego, irindi zina nahuri?
Ndani kimwe romane yatiza ngaba mba mu ntara ya Murambi Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa icyimvuyo?
Yego, meni herera nakumbure ku kijyanye n'ukuntu ibihugu bya Buraya na Amerika usanga bikomeye birakumbura abantu boza mu icyo gihugu muri ibyo bihugu kumbure bifunze kuri kashi cyangwa ibyo byarashyize muri ibyo bihugu bakavuga yuko kumbura bajyayo bo baba bagitwaje ububi gito butari buke kumwe mu kubatwara ubuzi n'ibindi hanyuma bari mu gihugu b'ibyo bihugu nabo bagaca babona yuko uwo munyepolitiki ababwira ko yokumira abandi agashyira imbere rero umwungo niwe yoba afite icyongero cyiza ariko burya nta muntu akumiriye mugenzi wawe yigira gushikana ku iterambere cyanke abafite politiki nziza uwo ukumiriye mugenzi wawe nawe buracika gukumira ahubwo abarundi cyanke abandi mu bindi bihugu bose bakwiye kurangira akarorero ku bantu ambibere n'umwe yigiye agerageza gukumira abandi umurugere nyawe rero ahuza bose atawe akumiriye kuko ejo urumufasha gukumira umuntu ugasanga nawe baragukumiriye ntawe uzi ko nabo nyine bazoguma muri icyo gihugu batuye babukiyemo ibyo barashaka kwitanga mu kindi gihugu cyanke abana babo nabo basanga barahuye n'ibyo bibazo rero iyo ngendo yari ikwiye gufutwa ikwiye kugeza inyuma y'ugukumirana ahubwo bakabona ko abantu bose ku isi yose tungana
yego ibyo byo babyiye murakoze murakoze ku cyimbo cyanyu Dani dufise kandi ruhugwinda uratumva
Hello
Mwiriwe neza Mwiriwe irindi zina nahuri
Niye kwa ruhugwinda ubundi ari amazina yanyu nyakuri ni bagwa neza Jean de Dieu ndi Kigali mu Rwanda murenge wa Jabana
Yego icyumviro cyangwa ikibazo
Ndiye rero ukuntu nima mbyumva urabona abantu barimo bagenda bajya hanze mu mahanga abenshi ntabwo barimo kubagendekera neza ahubwo ikintu nabwiye abantu bose baza kumva radiyo y'ijwi rya Amerika bareke gushaka kujya hanze mu buryo butazwi kuko hari benshi barimo kugenda bagahorayo n'ingorane bamwe bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa ukabona birimo kwangiza ikiremwamuntu ahubwo ikintu nababwira rwose na leta nidufasha igerageze kureba uburyo ki abantu bajya mu mahanga badafite ubwo burenganzira bakurikiranwe neza ntihazaga umuntu wongera kugenda murakoze cyane ndabakunda
murakoze radio ijwi rya amerika tugaruke kuri iki kibazo cy'abimukira abategetsi bariko bagikoresha kugira ngo bashike ku butegetsi mukwinu babanyamahanga mukuvuga ko ibibazo byose bifatiye kuri politike n'imico biri mu bihugu byabo biko biterwa n'icyo kibazo cy'abimukira ibyo biriko bishika mu gihe tuzi ko ibitigiri by'abantu bakiri bato biriko biragabanuka cyane mu karere k'Iburaya ubu igitigiri kinini cy'abantu usanga ari abantu bamaze kugera mu zabukuru ivyo no kwita declin demographique Pierre Claver Nsengiyumva ico kibazo nibona ko bitangaje ko bariko binuba abanyamahanga kandi abimukira rero bazana bakaza bagakora bagafasha ibintu nka securite sociale ku bantu bageze mu zabukuru niki mu gihe bakeneye hari ibihugu byinshi n'ubutaliyano burimo bukeneye kuzana abantu bakiri bato bafasha abamaze kugira mu zabukuru mubibona gute
ikibazo kirakomeye cyane kuko uravye ni nguvu n'ubukomezi abantu bariko barashiramwo mu cyo bita repression y'abantu barunda ta kibazo bobo bari baba biyumvira mu mutima wabo gutera aho bageze ariko karaba inyene bafatwa nabi turabona amasanamu mwamwe aca kuri ibyo bintu nguruka na bumenyi ku marezo sosiyo n'ahandi uribaza uti mbega ubwo aba bantu ufise ikibazo by'ukuri ninde ukifata ikibazo ni n'umwimukira cyangwa ifiswe n'uwo muntu atagira inkomezi ingira z'ukugira ashobore kubaza abo yataweza kubaza ibibazo ari mu ngene bo bitorera inyishu iki kibazo uri kuravuga abantu benshi baramaze kugivuga ko kubyerekeye ukuntu aba Iburayi abantu batangiye kugabanuka kubera ko ari byavuye mu mapolitike menshi bakoresheje ibyo bise kugabanya imbyaro ubu rero ikaba biboneka ko hariho n'ingaruka n'ubushakashatsi buri ko buriga ko aho ngira kurondoka biriko biragabanuka mu buryo bunini hariho abashakashatsi bariko barabyiga Jesus ndabizi cyane mugabo ibyo numva abandi bose bavuga nuko ikibazo nyamukuru abantu bafise ubu Iburaya nk'abategetsi cyangwa abandi bantu ubushobozi nuko abanyafrika cyangwa abantu bava muri Aziya boba bari benshi cyane kandi bashobora kuba mu myaka 50 ngira cyangwa 100 nayo biri imbere bazoba baramaze kuba benshi cyane ku buryo aribo bazoba bagize ibyo bihugu ariko ivyo nagira mvuge ko cyo si cyo kibazo by'ukuri kuko bashe igihugu nk'aho muri Amerika ni igihugu kirimwo abantu bavuye mu mice yose yo kwisi ahantu henshi mu bihugu byinshi n'ubwoko bwinshi cyane bw'abantu ku buryo niyo ufashe umwirabure uwo bita umwirabure muri Amerika niwo uvuga yuko ari umwirabure nk'uko twe tumubona ino ni ukuvuga ko byoba binagoye hajya naho bavuga ngo naba Afro-American ni bike cyane bo bazi kuri Afurika icyo gituma rero mvuga nti mu minsi z'akazoza k'ibihugu ni ukuvuga ko abantu bazoba bafise akaranga k'igihugu naho batazoba ibyo byose bariyo bavuye simbona igituma uwo munsi bo bivuga kandi hariho n'umuntu nka Obama Barack Obama aheruka gutwara Amerika kandi mu by'ukuri umuvyeyi we yava muri Kenya mbega ko batamwiyamirije kijya gihe ariko rero ubu ngomba kuvuga ko ibi bibazo abantu batarabye neza ntibigiye guhera vuba kiretse abanyagihugu biyo muri ibyo bihugu berekanye ubushinga naye bamanye kuva kera iyo bariko baranka akarenganyo n'ibindi bintu bitari byiza novuga n'ubu ko iki kibazo cyane cyane uravyo umunsi abariko baracitwaza bakomeye cyane n'abantu bariko bakora ibintu bijanye no gukingira cyane cyane ubutegetsi bwabo ari umuntu umwe cyangwa babiri cyo sinovuga mbere ngo ni n'imigambwe ariko twovuga ko ari abantu baba bari mu migambwe cyangwa mu malobi atwara bifuza ikintu bakashaka gukumira abantu mugabo ari bakavitirira igihugu ariko atari igihugu ishaka biri nuko ari abantu bashaka gukomeza ubutegetsi bwabo mu bya politiki babanje kwerekana ko abo bari kumwe aba opoza babo boba ari bo bashigikiye ingorane ziza ziva hanze muri ayo majambo ko mukurikije no muri byateye impari gose kandi byatumye n'intambara y'isi yose ibaho amajambo amwamwe abantu bakunda kuvuga ngo umwansi nuri kuvuga ko uwundi ari umwansi byo ni jambo rigoye cyane iyo abantu bariko baragira icyo bita kugeneraliza ukavuga uti bariya nibo babi icyo kintu rero ni kintu giteye ubwoba icya gatatu mbere yuko ndangiza nagira ngo ubwire yuko hariho n'ababikoresha kugira basamaze abantu ubu biraboneka nk'uko mwatanguye mubivuga hiyo hariho n'abandi babivuze hariho ubu ingorane zijyanye n'irondoka mugabo si icyo kibazo ikibazo hariho abantu umunsi bashaka gutunga ibintu byose bonyine abandi nabo bavemo abura gatobereka yuko ikibazo atari bo mugabo ikibazo ku munyagihugu asanzwe atazoronka icyo ingene yivuze jo atazoronka ibimutunga atazoronka ingene yigisha umwana baca bamubwira ati ahubwo genda irukanga wiruke kuri bajya abantu b'abanyamahanga baje mugabo ikitangaje nuko ubu nyene amakuru amwamwe ariko azwi yikwizegwa nuko mu bihugu byinshi bya Buraya no muri Amerika Canada bariko barasaba abantu bafite amafaranga bo muri Afurika kugenda kubayo no gukorayo kugirira imigambi urumva rero harimo ibintu birimwo ukuri n'ibihushane hariho abantu bifuza ikintu n'ikihushane cyacu nibaza ko ahubwo harimo icyizere ko abanyagihugu baho bo basanzwe bategera byinshi ejo bashobora kwanka ko baba manipule bo bababwira ibintu bitari byo
Eko murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Salomon uratwumva Salomon
oui
irindi zina nahuri
ni twanda iragize Salomon abandi ntara ya Kayanza
mu Burundi
mu Burundi
okay. Ufise ikibazo canke icyumviro uterera
mbo ni ikibazo ze ni cyumviro
yego
bo nereye ku cyumviro kembo huko bwanje nabona yuko ibi bihugu bya rutura iki nibyo bikunda kwakira abimukiye kuko ariho babiteze kuronka ubuzima burenze ibihugu bavuye nabona yuko atabakwiye kwirukana abimukiye kuko ibihugu baba bavuye mu niba baba babiteje mu desord abona ko keje ibihugu nka Libya babona nka Iran abimukira bavuye babahoze intambara kandi bo intambara iri muri Iran cyangwa hose niba bayite
mugombye kuvuga Iraq
no Iran Siria bambe Siria bambe
ya Siria
Siria reha vuga ati ibi bihugu bibari bya rutura bikwiye kwihanganira bimukira kuko ibihugu baba bavuye mu niba babiteje mu kajagari ami kibazo nabaza ati mbo bansigurire je si ntahura itandukaniro riri hagati y'umwimukira n'impunzi. Murakoze ibibazo byanjye byari
murakoze umushinga ntaheze no mumwishure
yego cyane uyo mushinga ntewe mu Kayanza njyewe ndiyumvira ko twumvikana mu by'ukuri nk'uko nabivutse abategetsi ubu ntibafise ibyiyumviro byo gukiza ibihugu byabo kuko ikibazo babaza ikibazo bashingiye ko cy'abanyamahanga tuvuge ko bazofata imfunguzo bakugara ibihugu byabo bakabyugara bati ntihagire umuntu yitwa umunyaziya cyangwa avuye muri Afurika asubira gushika ngaha bakugara bagaheza ibibazo byabo noneho bizoba umurengera kuko uko batabyara uko bavuga bati umugabo narongora umugabo umukobwa arongora umukobwa ivyo bintu birabakorera isanganya ryaka nta bana bakironga nabo abo bakora politiki ubu bazobara basaza rukokori ejo ibihugu byabo bibe birangije ubuzima bwose ntibazoronka ababavura ntibazoronka abarima ntibazoronka n'ababishya abo o bariko barakorera amarorerwa ibihugu byabo. Hanyuma nishure ngira ngo ikindi kibazo yabajije yambuze ati mbega umwimukira n'impunzi bitaniye umwimukira n'ugiye kurondera haruta handi ariko atarara ubusa ariko atari mu gahinga ariko atakintu cyamukurikirana impunzi urumva arahunga ariruka ntasezera ntazi niyajya abona gusagiza ati jewe mve mu menyo y'ingwe gusa iyo nja ntacyo urabona umuntu aheka umwana akava muri munsi ya Sahara akoga Sahara uwo musenyi agashika muri Mediterane n'umwana imugongo ati ntacyo mbandanye nzengwa imbere uwo muntu n'impunzi gira amahoro.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tu ufise kandi Moses uratwumva?
Yego ndabona cyane.
Yego irindi zina?
Yego niriwe niyo nkuru mayize.
Uri he?
Niyo nkuru.
Uri he?
Niyo nkuru avuga yo.
Yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego ni icyumviro. Nacane cyane kuri ibyo bavuga by'impunzi n'abimukira igomeye bavuga ngo bakwiye gusubira iwabo cyangwa ngo birukanwe cyangwa ngo ntibagire none ko bavuga ati ngo ntabwo biragoye ngo wuzurire umupaka ngo ntabimukira bajye kwinjira mu gihugu cy'iwawe kuko tugerageje kuraba ndibuka ko nka cyane cyane mbihere ngaha muri Afurika iwacu ndibuka ko ngaha South Africa bari barigeze kugara South Africa kuburyo atamwimukira cyangwa atamwumva ashobora kwinjira bari barugaje imbere n'amatsinga amwe bashyira abona amashanyarazi biragoye mugabo abimukira ntabwo ntibasize barindiye n'isaha tuba turavugana barindiye dufate nka na Amerika na Amerika ngo uko ishaka kugira ngo ntagire ngo batore igiti ngo umuti ikibazo cy'abimukira binjira mu gihugu cya Amerika genda abana kumenya ngo ikintu kigoye ahubwo bakwiye kwibaza ati bo babinjira gute cyane bo babaza kurondera iki kandi byo bavuze ngo wabimukira ngo batuma abenegihugu bataronka akazi muri Amerika ngo batuma bamwe bataronka akazi iyo nibaza ko atari ibyo ahubwo abenegihugu nyine usanga bamwe ari bo batanakora ako kazi kuko usanga barakaniragura ako kazi nimba rikagagitse mwimukiraho nako barivugiye mu bihugu by'iwacu bimwe bimwe usanga byikeneye nawe agiye kurondera aharuta ahandi akazi akabonera gakora kabisa kuko nk'uko kameze kose perezida kugakora
yego
kuko impunzi nayo impunzi tumiyeza ubwene ubwigenge bw'impunzi ngira nka muze abenshi muranabumenyereye muramubuzi ubwigenge bw'impunzi impunzi itegerezwa kwasi nibaza ko atanamuzi ikwiye kwimiga gushika kuko umuntu aje akavuga ati jege mbundi nyamara Yesu akamufashe ku buryo kubera ko igihugu cyanze kanaka nambari nka Zimbabwe cyangwa South Africa cyangwa kita na kibayemo neza biraza ko impunzi yo sinzi ko bo yimirira kwinjira muri Amerika cyangwa mu kuyifasha mu bwigenge bwo kubaho n'impunzi nyene ariko mwimukira nawe uri mukira nawe afite kubaho afite byangombwa iyo yemeye kumwakira kwa kirimwe umwimukira namufata nk'umwimukira ku buryo yaje giri yaje umusubizi wabo nasa mufata nk'ikinyamaso kuko twese turi abantu nawe nyene nubwo ari ari president no munsi abafite kugeza mu cyo gihe cya Amerika tugakabiga mu gihe cy'ahandi mugira amahoro murakoze
murakoze Alvin uratwumva nawe Alvin
Wii ndabumva.
Ego, utubwire irindi zina naho hamagaye utumbeye?
Ego ndema magendi muri Bujumbura abenzi bakunze kwitarira.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro noterera.
Ego.
Nuko igituma cyambere haba ingeze byarimotira nuko ari ubukene bwinshi babo burengeje ugwaruka cyane cyane kubera nibo ari inyimukira nyinshi muri ibyo bihugu. Ikigira kabiri nuko hariho politiki bakwiye gushyiraho kugira ngo abagiye nabo nyine nimba ari ibyo bagiye bagashikayo bakiga bagaruke kubyigisha ino kubera n'ibyo bihugu bijyana usanga nabo nyine bakoresha za tripare y'abantu baba bavuye ino kandi abaspecialiste cyane cyane abatekinisiye bari specialize cyane
murakoze
yego murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku byerekeye abanyepolitike mu karere k'Iburayi na Amerika bafise ivyumviro vy'ukwikumira ko no kwinuba abanyamahanga n'abimukira bariko ingufu zabo zitera zikomera muri ibi bihe n'ingaruka bishobora kugira ku bimukira ngaruka kuri Pierre Claver Sengiyumva umuntu ugitegereje ikibazo nyamukuru abantu baravuga ko nk'abantu abo banyepolitike baba barondera amajwi yabo araba abantu muri ibi bihe bafise ibibazo mu bijanye n'ubutunzi batabona kazoza kabo kubera ubuhinga bwa none bwateye imbere n'inyigisho zimaze gutera ku ntambwe ikomeye cyane badafise ubwo buhinga ntibagishobora kuronka akazi kumbure abo banyepolitike ibyo ntibashaka kubivuga kuko ibyo n'ukuri kugaragara nahandi umuntu asanze abo bimukira n'abanyamahanga kenshi ivyo bibazo byose babegeka ko usanga atariho bifatiye mubona ico ari cyo kibazo nyamukuru c'ubuhinga bwa none n'ivyerekeye inyigisho n'indero bimaze kugera kure byasize inyuma batari bake muri abo banyepolitike bariko barondera amajwi kuri bo
harimo ukuri mu kintu uhereje ko cyane cyane ubuzuti hariho abantu uno munsi bafise ibibazo mugabo nakuje twari twatangwe kuvuga badashaka kubivuga uko biri cyangwa kubitorera inyishu cyangwa kugerageza gusaba nabo bafasha kubitorera inyishu hanyuma ugasanga rero abo baciye basimbira ko n'abantu atanicyo bakoze reka mbere atanu ruhara na rumwe bafise mu byo abo bantu bariko barabamwo bibateye ingorane kimwe nuko twovuga ko iyo abantu bariko baravuga ngo numvise umuntu ari Kigali mu mwanya yavuze ati nibabuze abantu kugenda iyo sinyishu nayo nyene kuko umuntu kugenda k'umuntu n'uburenganzira bwiwe ariko kandi kenshi hariyo imvo nyinshi zimwe zimwe zituma umuntu abona ko igisigaye kuri wari kugenda hariho umuntu yovuga ati bega iyo bajya abantu bariko baragenda muri bujya bwato bugwa mu mazi ntabazi ko hari abandi kwezi mu kwezi guheze bashobora kuba barapfiriye ivyo rero novuga ko twereka gufata ibintu mu kivunga mugabo tukibaza nk'iyo umuntu asigaranye inyishu imwe bega giriki bamwe rero ntibagenda kuko byaboroheye cyane ariko bagenda kuko ariho biyumvira ko ubuzima bwabo buzoba neza ariko rero novuga nti ufashe ko uno munsi utanguye kubona imyifato irimo mbere no mu byo abo bantu bigisha abandi bigisha abo bava muri ibyo bihugu badashaka ko binjiri wabo bigisha kubyerekeye agateka kazi na muntu agateka k'umuntu wese arifite uburenganzira bwo kubaho gukurya kugira gute kukwiga iyo utangwe kubona ibihushane by'ibyigishwa n'iby'abantu bazwi ko aho no kuvuga ko mu byukuri haba hari icyo bita crise iryo jambo rero nukuraba mbega iyo crise yazanywe nande hanyuma igeze abantu bari ko bakora iki kugira bayitorere inyishu nagira rero mvuge nti inyishu bari ko baratora no munsi y'ukukumira abantu yo gutora ikibazo kitari cyo inyishu itari iyo iminsi yose izanana n'izindi muri kizi kandi zibi cyane ubu rero novuga nti ikibazo abantu bari ko bararaba umunsi bari ko barasamara kuko ibibazo bikomeye biri muri Amerika biri Buraya kuko aho hantu bategerezwa kwiga nabo nyene umunsi uko bashobora kwiyajusta kuko bari bameze hashize imyaka 50 siko bakimeze nuko abantu bari bameze ico gihe siko bakimeze uyu munsi rero ntibashobora kubabwira babyutse bati uyu muntu nagende iwabo kuko ejo niba vyemera abantu ejo bazosubira binjire muri bo babaze bati be wo wavuye he hanyuma umuntu asange iburaya akeneye uwo muri Amerika bazaba bakeneye wavuye muri Ireland n'uwavuye muri Australia hanyuma batangwe kubwira wavuye muri Espagne ugenda kubyo byose bitani imigenderanire na muri Mexico kwa muvuga kuri imigoba gwegeranye ibyo bintu rero n'ukuri twovuga yuko sinovuga ko bifatiye kugutamenya mugabo abantu barakwiye kwibaza neza bakurikiye iyo ngeso n'iyo ngendo bo bari ko barabwirwa n'abanye politike bamwe bamwe ngo binyamirize abandi ejo ni barabe neza kuko bishobora kubashikira
yego
rero ibyo ni ibintu abantu bakwiye kugabira ko bakaraba bakibaza bakagira umutima nama bakiyumvira bati mbega ibi bintu ni kuki bitohagarara kare bitarateri ingorane nk'uko twabonye ibyo byabaye mu gihe cy'ingwano y'isi yose ya mbere n'iya kabiri ibintu byatanguye bimeze nk'uko abantu batangwa kuvuga bati ikibazo ni bariya kibazo n'abayahudi kibazo ni naba naba hanyuma mu nyuma murabona byabaye byakurikiye n'ubwo nta na kimwe kahise gashobora kwigisha abantu kugira ngo bakore ibyokogwa bevite novuga ngo bakinge ibara ritaragwa ibyabaye muri kahise
icyo ni kibazo gikomeye nk'uko mubivuze nibyo Innocent araduteye akama ku murongo wa telefone Innocent uratumva Allo turagize ibibazo ku murongo wa telefone na Innocent reka tubandanye ikiganiro cyacu uruhara rw'abimukira kenshi uruhara gwiza ntiruvugwa nabo banye politique uruhara bagira mu byerekeye ubutunzi kuba bateje imbere ibyo bihugu bagiyemo nka muri Amerika umuntu yitegereje uruhara rw'abimukira cyane cyane abava mu karere ko muri Amerika yepfo na cyane cyane Mexico bakora ubuzi benshi bwo hasi ariko ubuzi bukomeye bufise ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu nko kuvyerekeye uburimyi kuvyerekeye inyubako nibindi bitari bike zanoni cyanzi ugo ruhara ni kuki abo banyepolitike bagwirinda kuruvuga
abanyapolitike birinda kuvuga ibintu uko biri ibyo cyane cyane mu gihe cy'ingorane basigura ibibazo byabo babicuritse kugira ngo berekane ibyo ababatora ababayoboka bifuza kumva kandi atari byo bo barondera amajwi ereka abantu ni bamwe barondera amajwi y'uno munsi yabo ngo bagume ku butegetsi cyangwa babucakire maze rero abo bantu bagira nk'abandi benshi ndetse bose basigura bavuga bati ubu ikibazo cyanyu n'abandi ikibazo cyanyu n'abaje baba Islam ntimuhuje idini abariko baraza batunereje ngo baze mu gihugu cyanyu nabirabure nabo barirabura namwe mwera mbega ntimubona nimwikore mu kwaha mwikura icyaha ibyo ababikoresheje bose ku isi bakweza amarorerwa intambara idashoboka yamaze abantu ikirere ngutya n'abandi basa nawe yarakoze ibara agira ngo ariko arerekana hari ikibazo cy'ubudagi intambara y'isi ya mbere ihetse ati jewe nkurikira ndabereka inzira ducamwo kugira ngo tuve mu ngorane twinjiyemo ababiduteye ngaba arabita izina arabita uko batitwa bati hogi tugende maze tubasasike tumaze kubasasika turonke inyishu y'ikibazo cyacu ntibayironse bakoze amarorerwa imiliyoni 50 ku isi z'abasirikare zirahona hanyuma basanga nta nyishu batoye ahubwo bagiye gutora inyishu abasubiye kuba ku Budagi n'abafashe inzira tahihuriye niyo ya Hitler yo kwiyunga mu Badagu ubwabo ukwiyunga nabo bahora badacana uwaka abafaransa abongereza abaki abahora barwana baja hamwe barahoberana bubaka ikintu none iyo nyishu batoye zikitangaza ku buryo bwose bwa politiki ukubona abantu biyunga imiliyoni n'imiliyoni bagashyira hamwe ubumenyi bagashyira hamwe itunga bagashyira hamwe amafaranga bakubaka bakiyubaka ubu rero ibiriko biraba muri ibyo bihugu uretse n'uko bintu b'abanyamahanga data badasa badahuje idini badahuje n'urukoba na bene wabo barabinuba barabinuba wenda ushobora kuva muri Rumaniya uri Nyarucari ngo ugende gukora ahandi muri ibyo bihugu byo mu Bufaransa mu Budagi n'ahandi wewe urugendo urondera agashahara gatoyi bati namba wewe ugiye kutwicira isoko urakaburinka subira iwanyu ari umuzungu ku wundi ari uwera ku wundi ari umukristo ku wundi maze noneho bumva ko hari umunyamahanga yirabura cyangwa w'umuyisilamu akubise ku rugi hari ati ngomba kwinjira data jewe mumpe na dukeye ariko ninjira iwanyu bati mu by'ukuri bariko baronona ibihugu byabo ibibazo babyita uko bititwa kandi bagiye gukora ibara kandi biragaragara none
yego
bagakoze bisamburiye kubura ya bwasambusa
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone nawe dufise Jean Paul irindi zina nahuri Jean Paul alo Jean Paul ntidushoboye kumwumva reka tubandanye iki kiganiro cyacu harababona ko hari ubwoba ko cyane cyane ngaha muri Amerika ko bitegirira iby'abazungu biriko bitera bigabanuka bitewe n'ivyo twariko turavuga harimo nk'ikibazo cyo kutavyara abana benshi mu gihe babona ko abo bimukira bavyara urutavana ko cyane cyane nk'abo bita bakomoka muri Amerika yepfo bakabona ko abahinga mu byerekeye kugena abantu biyongera ngaha bavuga ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibaza nka 50 ko ibitegiri by'abazungu bishobora kuzoba byagabanutse ibitegiri by'abatari abazungu bikazaba bimaze kuja hejuru ivyo bikaba biri mu bitera ubwoba rero abazungu bari nka ngaha muri Amerika abanyepolitiki bakaba ariko bafatira kuri ivyo mu gutera ubwo bwoba abazungu mu vyimvira ku iki Pierre Clavence ngiyumva
ibintu twavuga ko iyo bintu bitegerezwa kuba biraba hanyuma iyo rero mbwa ibintu byashitse abantu mu bwenge bwabo bwenge Imana yabahaye biyumvira ngene bashobora kubibamwo n'icyo bokora ariko jewe sinibaza ko ikibazo ari ukugabanuka kw'abazungu cyangwa kuba ubwe wabeshe babirabure ubwo nibaza cyane cyane ko ari kuraba mbega kuki ikumira na yobandanya ribaho kandi abantu barabonye ko ibigira neza ibigenda neza ari bigira inama kandi ari abantu bashize hamwe ndagira ndababwire ko nk'uwo munsi ubutwe turavuga ibi muri mu muco wa Aziya bobo bariko bageze kure cyane bagezeho bariko bariga bigisha no mu makaminuza yabo icyo bita nka yovuga gute ushira hamwe cooperation collaboration bariko babigira ubu ikindi kigo gikomeye cyane ni ukuvuga ko bobo baraba bati mbega ubwo birashoboka ko mu gutera imbere nzoguma ndumwe cyangwa tuzoba turi aka gace konyine cyangwa tuzokorana gute n'abandi niyo woraba uwo munsi mu Burundi uri kuraraba ibintu byinshi aho ku isi yose ni ukuvuga ko ubona neza ko ibintu byose tugura biza biva mu bihugu biri hanze none ibyo bihugu biri hanze ko biri ku isi yose none si ibyo bikeneye n'abakozi ko hari umuntu aherezeje kuvuga mu kanya si nabo bakozi imbere abo bagenda bakorera n'amahera atari menshi ntibasaba byinshi mugabo bobo bagomba gusa bibereho mu mahoro rero navuga nti icyo kukwiye kumva abantu bose bakwiye kumenya ni uko abantu ubwinshi bwabo ntacyo kenshi na kenshi si kuvuga ngo iyo abantu babaye benshi niho babura ibyo bafungura cyangwa babura icyo barya kenshi abantu babura ingene babaho kubera hari ibyiyumviro bimwe bimwe usanga bitorohereza abantu mbere bo bafise n'imigambi myiza yo gufasha kugira ngo abantu bose baronke icyo rirenze baronke icyo bofungura kira noneho mbega uno munsi uwofata akavuga ati ku isi yose ni bande ninde yatanguye ninde isi yose botangura guharura ibyo bintu sinababesha n'ukuri intambara yoba ntawo bimenye ningana ubu rero nicya kibazo nabanje kubaza mu kanya mbega ubwo bantu ntibazi ibyabaye muri kahise aho gukumirana gukumirana byazanye ibintu bibi cyane bavuga rero nti nibahindura ahubwo nimba bari bake kubera ko batakirondoka nimba hari imvo zishobora guhinduka nibabihindure kare hanyuma bashobore kubaho kuko isi ni nini cyane nuko abantu bakunda gusa kugira ibintu bahagarika umutima isi ni nini mbega abantu babaye mu gice kingana iki ufatiye ku isi yose ingana abantu ba ubwo hariho aho bose bariko baravuga ko bariko bararondera kuduga hejuru ku kwezi kuja ku yandi maplanete ubwo nuko ku isi by'ukuri byo byananiranye cyangwa ibyo batubwiye yuko hoba hariho ingorane zijyanye n'imyuka twaba duhema yuko ibintu ejo bizaba byahindutse ibyaresho matematike ni byari ni mu myaka ingana iki ibyo byose rero ni inkuru abantu tutafise badashaka kubwira abantu ngo bababwize ukuri bati ibibazo dufise nibi mugabo ugasanga umuntu kandi rero hariho n'ubuzima bw'abantu buriko burahahitira buriko burahahonera bibaza rero yuko abantu bakwiye kugira ubwenge biyumvira ikibere hanyuma ibibazo babyicarire mugabo sibibaze yuko ejo icyo kibazo biyumviye aricyo kizoba kihari yuko bazoba mbere ko bavuga ngo ntibarondoka umuntu arondoka gushika ku bantu bangahe cyane erega hari n'ibyo abantu batarondoka kuko aribyo babyishatse
reka tubandanye
rero si ikibazo bafata ababatwara bo kwiyumvira ikibazo ingene bocigira bakagitorera inyishu kugira ngo ibintu bigende neza hakiri kare
murakoze Leon araduteye akamo ku telefone Leon uratwumva
ndabumva cyane munyamakuru mundamukirize n'uwo mutumire wanyu
barabumva irindi zina ho muri ikibazo cya intererano
ego nk'uko bisanzwe jewe ndi umunywanyi w'icyo cya Amerika nitwa Leo Cargonio tugana ndi mu ntara ya Bururi mu neza na neza muri komine ya Rutovu
ego mufise ikibazo cyangwa icyumvira muterera
ego bwa mbere nagomba se nk'utangurira ku gitekerezo na cyane cyane sa uvuga ku byerekeye politike yo gukumira canke kuvuga yuko bogira ku yandi matwara yo kuraba yuko bavuga baze barakumira bamwe n'abandi cembo na yuko politike atari nziza na gatoyi akabona yuko ahubwo muri Afrika cyanze ni ku isi yose hatari hakwiye yuko twogira politike zo gukumira nahubwo twagomba kurondera politike z'uko twokwegerana kugira ngo abantu tugume turi bamwe hako twotana kuko dufatiye nk'umuntu avuga yuko yogira politike yo gukumira abandi kugira ngo yitwaza yuko abanyamahanga bamutwara ubuzi sivyo ivyo na gatoni ahubwo byiza hoba politike yo kugwiza akazi kuko umwe wese akora akazi kiwe kandi mu butandukane bwiwe ariko akabazo nagomba kubaza nk'uwo mutumire gatoyi nashaka ndamubaze ndega cyane cyane muri Afurika ni turiko turabibona kuko haba abanyapolitike bafise ibyo byiyumviro by'amatwara yo gukumira abandi niyo hamwe byoshika muri Afurika nka cyane cyane mwa bihugu byacu Uburundi n'u Rwanda hakaba nk'abanyapolitike bagira iyo politike yo gukumira abandi nimubona yuko byoteza induru cyane bikaza kongera ikibi mu kindi murakoze ngaho ku ijwi ry'Amerika
murakoze mwishyure mushinga naize no
ndakengurukiye uwo mushinga ntahe abajije ati mbega abanyafrika ntibo gira kenge bakegerana bakiyegeranya bakegeranya uburyo bwabo bafise hanyuma ari intererano bakayironda ariko bamaze kuyegeranya ngize ijambo ryiza nshigikiye rwose aho nyene icyo cyiyumviro nyene ubwa mbere cyobanza gufatwa mu minwe n'abanyafrika abategetsi bakita ibintu uko vyitwa ntibikureyo
tela
ntikureyo abanyafrika botegereje kwiyumvira bati mbega aba bantu bacu tubona bagwa mu biro hamwe Tanganyika batazi koga kenshi n'abanye mugongo muyumvira umuntu cyo iyo sanami ayo masanami arambaga ni kuki ku ruhande rwa Afurika abategetsi ba Afurika batabona ry'amasanamu ngo batere ubwoba bace bakorana bavuge bati dutegerezwa gutabara bariya bene wacu biro amumaze mbega bahungike bahunga bonyene bahunga ubwo bukene bwahumaganye bahunga umutekano muke bahunga ko ejo batazoronka aho bakora aho baba icyo barya bahunga ko batabona imbere abanyafrika babanze bihanure baje hamwe bibaze bati mbega abantu bahunga kubera iki abanyaziya bo bari cyane cyane bereke bo hafi y'Iburaya Iraq Syria Afghanistan n'ahandi bariya bahunga intambara yatewe n'abanyaburaya babahungira ko bakabirukana kandi aribo basambuye ibihugu byabo Kadafi baramugandaguye je umunsi Kadafi bamugandagura navuze ndi yemwe umuntu yishe Kadafi arakozi bara muri Libya ndi kandi siho gusa nibindi bihugu bizokwandukirwa kuko burya Kadafi yari umugabo narivuze gutyo umunsi numva ko bamwishe none ivyo navuze nicyo cyabaye bakuye Kadafi nta kindi nta wundi bararonga amusubirira kugeza ubu kandi ngira ntawitezwe vuba
yego
abamwishe barondeye inyungu y'icyo gihe ntibabonye akazoza k'abanyaribiya abanyaribiya nabo ntibabonye igituma ariko bararwana icyo barwanira ubundi bakibona abo ugasanga umenga nibiroge byarozwe
yego nakoze mbere ko turangiza hasigaye nk'iminota nk'ine nashaka mbaze Pierre Clavence ngiyumva ubona kazoza ka bimukira arakahe mu gihe ibintu byifashe muri iki gihe nkuko twariko tubivuga ibyo byiyumvira by'abategetsi bafise ingendo y'ukwiyugarana no kwanka bimukira n'abanyamahanga umuntu azomara igihe kingana gute mwashaka kwishura ibyo bibazo muri make
ego si ntabirebire n'ukuri za kuvuga kuko iyi politike ya gukumira ntaboyereye umuntu ashobora kwibaza ko mu mwanya muto ashobora gutora inyishu akinezereza ku byo yiyumvira mugabo hariho ibintu byinshi muri kahise yerekanye ko ataho bishika umuntu gusa arashobora gutuma haba uruhombo runini umwanya muto kandi bizogira ingaruka zirezire mugabo nta urabitsinda hanyuma mugaruke abyigisha abantu babikurikira ikindi nacyo nuko twovuga ko mu Buraya cyangwa muri Amerika byo ndizeye rwose ko hari abantu gushika uwo munsi ariko barabiraba kandi bibabaje kandi kuko kanatsinda babikoreye imyanya umwanya munini cyane iterambere ry'ibihugu byabo batokwifuza ko basubira inyuma nk'ibirenge cyangwa bagira bagwa mu bwicanyi bubi kuko turiko turabona abantu bamwe bamwe bahagamagarira abandi icyanyuma rero nuko ibyo byose abantu bakwiye kubimenya ibihe bishira ibindi abo bantu batwara ibyo bihugu nuko abantu benshi bama bibaza ngo iyo byose bimeze neza mugabo harimo ikibazo kijyanye no gusesagura hamwe n'ikibazo kijyanye no kwiba no kunyuruza amatungo y'ibyo bihugu byabo nyine bakaba bariko barayatwara kugira ngo abagace basamaza abantu mugabo umunsi umwe bazobiraba basange by'ukuri boraba icyo bahomba abandi bantu ntibabibona amakongere yabo cyangwa amaparlema yabo bibaza ko azofata ingingo zikwiye kugira ngo ahagarike n'ubutegetsi bubi kugira ngo ibintu ntibibandanye biyangara niko je noheza ndababwira
yego mweho mushinga naheze none cyanzi mubibona gute kazoza kabo bimukira muri iki gihe ivyumviro vy'abategetsi bafise iyo ngendo mubona bizomara igihe kingana gute muri make
nkuko uwo mushinga ntayensenga yumva abivuze ikibazo kiri ku ruhande rw'abasangwa naho tubona twebwe bibabaje abantu abo bimukira birababaje ukubona umuntu yita mu mazi kandi yitwa ko abona ko atahanda aje atari n'isaganirizo ariko abo bamwirukana bafishe ibibazo batitura kubera ko bariko bararondera inyishu y'ikibazo kitari cyo y'ikibazo kitari cyo kironka inyishu atariyo nibyo biriko biraba jyewe ico nohanura abanyaburaya enda nibaje hamwe bumvikane basubire batere indi ntambwe bahamagare abategetsi uko bari kose bo muri Afurika bati ikibazo dufise ngiki tugishire ku meza vy'ukuri ariko babazi ibibazo vy'ukuri niho boronka inyishu ari abanyaburaya ari abanyafurika ico kibazo kirabatekurukana ubwo butegetsi bwabo ngaho buzoshika ejo abo banyaburaya bariko bariyugarana nta nyinshi bariko bararondera ku bibazo byabo by'ukuri abo banyafurika b'iwacu nabo nta nyinshi bubo bariko bararondera bari mu itiro bariko baratamira ibyo batamira nabyo ni karyo umuhero abo ni bakarya umuhero gira amahoro
ego murakoze hari mu kiganiro muri isango no munsi twariko turavuga ku vyerekeye abanyepolitike bafise ivyimviro vyo kwinuba abanyamahanga nabimukira bari kwatera bagira ingufu zikomeye mu vya politike mu karere k'Iburaya na Amerika ni ingaruka ivyo bishobora kugira kubimukira twari kumwe n'abatumire Zenon Cyahinze umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada twari kumwe kandi na Pierre Clavence ngiyumva kurikiranira hafi byerekeye politike akaba yanonosoye gutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi dushimiye mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cyacu muri isanga abashoboye kututeka kama bagabazi ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro byabo mwese hamwe tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika Thank you.
rakoze mu genzi wacu Fidele